Murumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni Fidel Niyongabo abaramutsa. Mugenzi wacu Alexis Bigirimana dushikiza makuru yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Fidel, amakuru yo ku isi turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Abenegihugu batatu ba Turukiya hamwe n'umushoferi wabo w'umunye Somalia barakomerekejwe cyane na bombe yatezwe mu ibarabara mu gihe bari mu modoka yabo hari cyo ku munsi wa kane ku mugwa mukuru Mogadishu. Umupolisi yavuze ko abo banyeturukiya bari Mogadishu mu bikorwa byabo by'ubucuruzi. Ku bw'igipolisi abo banyeturukiya bashobora kuba aribo barondegwa kwicwa. Umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab wavugiye kuri radio yawo Andalus ko ariwo uri nyuma y'iki gitero. Bombe yeje kuwa kane si ya mbere itezwe abanyaturukiya bari muri Somalia. Bahogwa kuba Turukiya ifise uruhara runini mu gufasha Somalia kugaruka mu mutekano mu guhi abasirikare imyimenyerezo hamwe no gufasha mu bikorwa byo kubaka ibitari bike muri icyo gihugu. Abimukira hafi 70 niyo bakekwa kuba barafuye inyuma yo kuburirwa irengero ku nkengera z'amazi ya Libya mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryavuze ejo kwa kane kwa abimukira 22 batowe bafuye inyuma y'aho ubwato barimwo bwibiriye mu mazi hagati ya matariki ya 27 z'ukwa kabiri na 12 z'ukwa gatatu aho abandi 47 baburiwe irengero. Libya yabaye muhora w'abimukira akenshi bava mu bihugu byasinzikajwe n'intambara hamwe n'ubukene aho bemera guca mu mayira bashobora gusigamo ubuzima kugira bashike ku mugabane wa Buraya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR rivuga ko abimukira barenga 123,000 bashyitse mu Buraya mu Butaliyano bavuye muri Libya na Tunisia mu 2021 biyongereye 95,000 ugereranije n'umwaka w'imbere.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Naho intambara y'Uburusiya muri Ukraine irabandanya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ejo kuwa kane yarasabye imfashanyo Budagi abwira inama nshingamateka y'icyo gihugu ko hari uruhome rushasha ruriko rurubakwa ku mugabane wa Buraya hagati y'icyo yise ukwishyira no kwizana hamwe n'ububisha. Yavuze ko uru ruhome ruriko ruraduzwa cyane igihe cyose hari bombe iguye kuri Ukraine ntihagire ingingo ifashwa mu makungu. Yaraneguye Budagi kuba bufasha mu bikorwa by'umuringoti wa gaze izova mu Burusiya avuga ko Budagi bwashyize imbere inyungu z'ubutunzi imbere y'umutekano wa Ukraine. Perezida Zelensky yavuze ibi mu gihe mu gisagara cya Mariupol cyo mu bumanuko bwa Ukraine utwigoro two gutabara abantu twabandanije ejo kuwa kane aho Ukraine yavuze ko Burusiya bwagavye ibitero by'indege mu kibanza cyarimwo abasivile baharugwa amajana bari bakinyegejemo. Uburusiya ariko bwo burahakana kugira uruhara muri ibyo bitero muri ubwo bwicanyi bwose bwagirizwa. Kuri amakuru nyene y'Uburusiya, abategetsi muri Leta Zunze za Amerika bavuga ko Perezida Joe Biden atarya umunwa kuri uyu munsi wa gatanu igihe aganira na mugenzi we w'Uburusiya w'Ubushinwa Xi Jinping. Perezida Biden aragaragaza amakenga ya Amerika ko Ubushinwa bushobora guha Uburusiya ibigwanisho mu ntambara burimwo mu gihugu cya Ukraine. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yabwiye amenyeshamakuru ejo ku munsi wa kane ko Perezida Biden agabisha Perezida Xi Jinping Ubushinwa ku ngaruka Ubushinwa bushobora kuzogira bwemeye guha Uburusiya imfashanyo y'ibikoresho bya gisirikare hamwe n'izindi mfashanyo muri ibyo bitero burimwo muri Ukraine. Jen Psaki ajejwe kumenyesha makuru muri White House yavuze ko iki kiganiro hagati ya Perezida Joe Biden na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping kiza gutuma kandi Leta Zunze za Amerika imenya aho Ubushinwa buhagaze kuri intambara iriko irabera mu gihugu cya Ukraine.
Washington ijwi rya Amerika.
Nayo amakuru avuga kuri Irani, Irani yaragandaguye abantu hafi amajana 280 mu mwaka uheze nkuko biri muri raporo yashizwe ahabona ejo kuwa kane n'intumwa idasanzwe ya UNI ijeje by'agateka kazi na muntu kuri Irani. Igihe yariko arashikiriza iyo raporo akanama ka UNI kajejwe by'agateka kazi na muntu, Javaid Rehmane yavuze ko abishwe bagirijwe ibyaha bishingiye ku biyayura mutwe biyongereye muri Irani. Yavuze ko mu 2021 abantu hafi amajana 280 barimwo abakenyezi 10 bagandaguwe na leta y'igihugu cya Irani. Uwo muhinga wa UNI mu by'agateka kazi na muntu Rehmane avuga ko yabujijwe kwinjira muri Irani ariko ko yumvirije abahohotewe akaba ari bo bamuhaye amakuru. Avuga ko hakoreshwa ingufu zirenze no kwica abantu aho baba bafashwe. Imiryango yiciwe ababo isaba ko ubutungane bukora neza muri Irani kandi ko atawo kwicwa ahowe ko yasabye ko atunganirizwa neza n'ubutungane bw'ico gihugu. Kazeme Garibabadi nawe ni cegera cy'umukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ubutungane muri Irani, nawe yari yamirije ibivugwa na UNI. Yemeza ko iyo raporo ikozwe hasunzwe inzu imvo za politike.
Urakoze ya Royisi Bigirimana kuri aya makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu biyaga binini. Impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zisaba ishyirahamwe PAM kongera ifashanyo iziha kuko ibiciro by'ibiribwa byaduze.
Ku isoko ibintu byose byaraduze, nta womenya ingene biriko biragenda. Aho urumva nta kuntu umuntu yopoka 19,500 ugiye mu isoko uvayo yose uhejeje kuyasomesha, aho nari iminsi itatu ushobora kurya ayo mafaranga, nta bikibaho kubera inzara igira itwice.
Iyo ni impunzi y'umurundi iri mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda kuva kuwa mbere w'iyindwi leta yarahagaritse umuco w'abayisilamu uzwi nka adan wo guhamagarira gusenga mu rukerera hifashishijwe indangururamajwi. Ejo ku munsi wa kane ubuyobozi bw'idini ya Islam mu Rwanda bwatangaje ko bugiye kubaha aya mategeko naho iyo ngingo itabashimishije. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda kuva kuwa mbere w'iyindwi leta yarahagaritse umuco w'abayisilamu uzwi nka adan wo guhamagarira gusenga mu rukerera hifashishijwe indangururamajwi. Ejo kuwa kane ubuyobozi bw'idini ya Islam mu Rwanda bwatangaje ko bugiye kubaha ayo mategeko naho iyo ngingo itabashimishije. Ido nido n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Ibi byavuzwe n'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda muri wavuze ko wakiriye icyemezo cya guverinoma y'u Rwanda gisaba guhagarika ikoreshwa ry'ibyuma ndangururamajwi mu muhamagaro wa zani mu rukerera ku misigiti yose yo mu gihugu. Itangazo ryasohowe na muri ryamenyesheje abayobozi b'imisigiti yose yo mu Rwanda n'abayisilamu muri rusange ko guhera kuri uyu wa kane umuhamagaro w'iswara yo mu rukerera uzajya utambuka ku misigiti yose yo mu Rwanda hadakoreshejwe indangururamajwi. Itangazo rije rikurikira ibyo ryasohowe kuri uyu wa kabiri ryagaragaza ko hahagaritswe imisigiti 8 ibintu bitari byashimishije abayisilamu. Kuri Sheikh Mbarushimana Suleiman umujyanama wa mufti w'u Rwanda agaragaza ko basanga adhani ntacyo yari itwaye.
Nifuza yuko iyo zana yakomeza hose no mu bihe byose kubera yuko yari imaze igihe ikorwa ntabaragaragaza ko hari bamwe bibangamiye. Icyitwa urusaku twebwe ku rwego rw'abayisilamu ntabwo tubona ko azana iri muri urwo rwego rw'urusaku kuko ikorwa mu buryo bw'ijwi riringaniye kandi ikaba mu minota ibiri ku buryo utabigereranya n'ibyakoreshwa urusaku rw'igihe kirekire runabangamye cyane.
Uyu muyobozi ariko asobanura ko nubwo bafite uko babyumva idini ya Isilamu isaba kubaha ibyemezo by'abayobozi b'igihugu niyo binyuranije n'ubushake bwabo.
Twahisemo kubyihanganira no kubyakira kubera yuko Korani irabitubwira ko igihe nk'iki tuba tugomba kubyemera Nibyo intumwa y'Imana mu Imana ibara umugisha nayo byagize kujya bibaho ibintu byo bakavuga batari ko ubuntu ubumuri ibintu bihe bimeze gutya habonetse impamvu zindizi hari icyo twibwihanganire ubundi tutari sanswe tugenderaho twagiye nko kubaha no kumvira no gukorana neza ariko ubundi kubyari bisanzwe twari ku kivuzo cyacu twumvaga twakabaye bikomeza nkuko bisanzwe
nubwo amabwiriza yatanzwe kw'abayobora amasengesha aribo bitwa ba imamu bagomba guhagarika indangururamajwi zo mu rukerera bamwe mu bayoboke b'idini ya Isilamu cyane cyane abatuye mu cyaro bavuga ko iki cyemezo kitari gikwiye uyu atuye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo
birabangamye cyane noneho byagira no mu cyaro bikaba birengejeho urabona mu cyaro ntabwo abantu baba banatuye hamwe akenshi burya mu cyaro benshi ntibagira n'ayo masaha cyangwa ayo matelefoni baba bacungana n'umuriro bivuga ngo bose bakangurwa n'azana iyo azana rero ituma bamenya igihe cy'iswala n'utabashije kujya ku musigiti kuko ndamubanye kure abasha gusari agasarira ku gihe nubwo yasarira iwe kandi no mu byaro hoho icyo kibazo cyo kuvuga ngo barasakuza cyo ntago kijye kinabaho ahubwo kuri bo ni ikimenyetso cyabo cy'abajya ku kazi cy'abajya kwiga n'abasari
iki cyemezo cyo guhagarika ikoreshwa ry'indangururamajwi mu gihugu cyose cyatangajwe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kuri uyu wa gatatu abinyujije kuri radiyo y'igihugu minisitiri Gatabazi Jean Marie Vianney yavuze ko icyemezo cyo guhagarika umuhamagaro wa zani mu rukerera kirembise igiti yose yo mu gihugu ndetse n'abandi bantu bose bashobora gukurura urusaku rubangamira uburenganzira bw'abaturage yumvikanishije ko iki cyemezo kitareba imisigiti y'abayisilamu gusa ko kinareba insengero za kiliziya n'abandi bashobora gutera urusaku rukangura abaturage avuga ko uretse kuba biteganywa n'itegeko binajyana n'uburenganzira bw'abaturage kuko nabo baba bakeneye kuryama bagasinzira nta nkomyi kugeza abayisilamu nibo bagize icyo bavuga kuri iki cyemezo andi matorero n'amadini kugeza ubu ntacyo yatangaje nubwo amenshi asenga ku manywa Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Asumta mu Rwanda kandi ugwego gwihariye gwa sentare nkuru mu gihugu rufise icicaro i Nyanza mu manuko bw'igihugu gwaciriye Jean Baptiste Mugimba igihano cyo gufunga imyaka 25 ku vyaha vya genocide yagirizwa ko yakoreye mu gisagara ca Kigali umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa niyo nkuru adushikiriza
amarira akumiro na gahinda nibyo byaranze abavandimwe ba bwana Jean Baptiste Mugimba ni nyuma yo kumva igihano urukiko rwa mukatiye cyo gufunga imyaka 25 urukiko rwa muhamije ibyaha bibiri ubushinjacyaha bumurega gucura umugambi wo gukora genocide no kubikitso mu gukora genocide urukiko rwa muhamije inama yo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 1994 yiswe comité de crise iyo nama ubushinjacyaha buvuga ko yabereye kwa Mugimba inaturirwamo umugambi wo kwica abatutsi muri iyo nama abatanga buhamya bemeje ko yakorewemo intonde z'abatutsi bo mu myaka banda no mu nyengero zayo abatanga buhamya DAM na DFM barindiye umutekano niba urukiko rwashingiyeho buhamya bwabo rushingiye ku ngingo z'amategeko urukiko rwavuze ko ntaho rwahera rwemeza ko atakurikije iyo nama kuko hari abatanga buhamya bayimushinja bemeza n'ibyabereyemo ni mu gihuregwa we avuga ko ku matariki ubushinjacyaha bumuregaho yari yimukiye mu Kiyovu urukiko rwavuze ko atagaragaza amasaha yaviriye muri Nyakabanda urukiko rwibutsa ko Mugimba byemeza ko yageze ku gisenyi ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 4 1994 we akavuga ko atashoboraga gutumiza iyo nama rushingiye ku zindi manza zaciwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania umucamanza yavuze ko urukiko rushobora gushingira ku buhamya bw'umuntu umwe iyo rusanze bufite ireme kandi bwaratanzwe n'umuntu wo kwizerwa yashimangiye ko rwabushingiraho kabone niyo nta bimenyetso bindi bubishyigikira yavuze ko kumutanga abahamya wahawe izina rya DAM ataratanze amakuru areba Mugimba mu nkiko gacaca bitamubuza kuyatangira igihe bibaye ngombwa yavuze kandi ko kuba batanga abahamya bashinja Mugimba barakoze genocide bitababuza gutanga ubuhamya kandi urukiko rukabushingiraho ibyo Mugimba n'abamushinjura bavuga byose urukiko rwavuze ko nta shingiro bifite kuba mushinjura bavuga ko bakoreshejwe n'ubushinjacyaha ku ngufu urukiko rwabitejeje agaciro ruvuga ko bibumbatiye urujijo urukiko rwavuze ko ibyabo batanga buhamya bavuga birimo gushidikanya hari bimwe mu bikorwa abatanga buhamya bashinja Mugimba urukiko rwatesheje agaciro ruvuga ko nta ruhare rwe rugaragara kuba Mugimba aratanze imigabane ingana n'amafaranga 10,000 muri radio RTLM yabibaga urwango ubushinjacyaha bumurega ko bimugira icyitso cy'abakoze genocide Mugimba Mugimba akavuga ko yabikoze agamije ubucuruzi busanzwe. Urukiko rwarabisesenguye avuga ko ashoramo iyo migabane atarazi ko RTRM izabiba urwango mu biganiro byayo. Rwavuze ko atigeze agira uruhare mu mikorere y'iyo radio umunsi ku wundi. Rwavuze ko amafaranga yatanze muri RTRM atari inkunga ya ngombwa ku bakoze jenoside ku buryo yabiryozwa. Kucyo gushyiraho amabariyeri no kuyayobora nacyo urukiko rwavuze ko abatangabuhamya bakimushinja batagaragaza neza uruhare rwe. Rwavuze ko ubuhamya bwabo burimo ugushidikanya ku buryo utabishingiraho. Nyuma y'isesengura ry'urukiko rushingiye ku bimenyetso rufite rwahamije Mugimba icyaha cyo gucura umugambi wo gukora jenoside n'icyaha cyo kuba icyiso cy'abakoze jenoside. Rwavuze ko bigize impurirane mbonezamugambi rushingiye ku zindi manza zaciwe n'urukiko rw'ikirenga n'urw'ubujurire mu Rwanda. Rwavuze ko Mugimba yagombye kuba hanishwa igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose. Rushingiye kandi ku buryo Mugimba yaburanye atagora ubutabera. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rubaranisha imanza zo ku rwego mpuzamahanga n'iziterabwoba rwamugabanyirije ibihano, rwamuhanishije imyaka 25 y'igifungo muri gereza, rwamusoneye amagarama y'urubanza kuko aburana afunzwe. Urukiko rwibukije ko afite iminsi 30 yo kujurira ibihano. Ako kanya Mugimba yahise ajurira ibihano. Byari bigoye kugira icyo umuryango we watangaza kuko bari mu marira kumiro n'agahinda. Bamuherekeje kuva ku cyumba cy'urukiko kugeza ku modoka yamusubije muri gereza. Bwana Jean Baptiste Mugimba y'imyaka 63 y'amavuko yahoze ari umukozi w'amanyi nkuru y'igihugu BNL mu gihe cy'imyaka 12 yabayeho umunyamabanga mukuru w'agateganyo w'ishyaka rya CDR. Mu mwaka w'2016 nibwo igihugu cy'Ubuhorande cyamwohereje kuburanira mu Rwanda. Igihano akatiwe ni nacyo Bwana Jean-Claude Iyamuremye bakunze kwita Nzinga yakatiwe. Aba bombi baje mu ndege imwe bavuye mu gihugu cy'Ubuhorande. Bagira ubusabe bw'irya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric. Mu Burundi hasigaye iminsi mike cyane ngo ingingo ibuza taxi moto bita tuk-tuk n'amakinga itangure gushyirwa mu bikorwa. Mugenzi wacu Thierive Ndayishimiye aratubwira ingorane abahora bakoresha ubwo buryo bwo kwiyunguruza abafise imbere y'igihe ntarengwa ko gitegekanijwe.
Mu gufata ingingo yo kubuza ibyo byuma gushika mu gice kinini cy'igisagara cya Bujumbura, ubushikiranganje bujejwe umutekano bwavuga ko ari ingingo yo kurinda umutekano w'abakoresha amabarabara bose. Mu ndwi heze kandi mu nama yahuje abajejwe intwaro n'umutekano muri meri ya Bujumbura, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca yagabishije abashobora gutegura kwiyamiriza iyi ngingo yo kubuza ibi byuma gushika mu gisagara cya Bujumbura.
Uwo irahira ngo ategura ibicanye biriya biza bibuza kwinjinga ija mu ngiro agira ngo amumenyeshe yuko bajya nyina bibwira n'abagaruka bakabitubwira tukabimenya. Abiyumvira rero yuko botera kaguma bazogashere bakazi.
Ibi ni bya bari basanzwe bakoresha ibi byuma muri iki gisagara cha Bujumbura, bahera ko bavuga ko gushika ubu badafise ayo bacira nayo bamira kuri iki kibazo kuko uyu mwuga bari basanzwe bakora ari wo warubabeshejeho n'imiryango yabo.
Ko nk'umwe na mujana mu Nyakabiga, ubundi nka mujana mu Buyenzi, ubundi nka mujana za Kigobe, abanyeshure bane bose rasio afise umugore nsabana muhira
nko babana ndabigisha ndakuye muri mwuga wiwanje nko undimo ndarabasimbona ingene bagiye kuzosura kuja kwishura yabani forome tahane ndayipagasa bari muri uyu mwuga nyene ndimo ndakora mwaka kadiki wanje nyene katagisive hariyo ndabona nkubu n'ubusuma bugiye kwaduka nyene na ruguru naho tugiye kuduka kuko nta kazi tugiye gukora
cyenka je mu boss ambwe yuko umunsi nyene nzora ndayimushikirite umva ni ngiye kaze cyane.
Kwiyunguruza na moto ikinga canke tukutuku byari bimaze kumenya gwacane n'abakorera muri iki gisagara cha Bujumbura, barimwe abaja kwisumamwo n'abatwara abana babo ku mashure. Aba nabo bakaba babwije ujya Amerika ku bukene bugiye kwiyongera kuko n'amikoro yabo yarasanzwe ari make.
Iyi nkoto njanje we yafasha kuja ku kazi ko mu gatondo nayifata kubera amabisi kuja mu mabisi cegwa kurindira ko amabisi yuzura cegwa kandi nk'umukoresha nashaka kwemera ayo masarenga ko ngo nuko ibyo kwiyunguruza byagoranye.
Cyane hora nkoresha agatukutuku mu gutwara umwana ku ishuri. Rero bwari uburyo bubangutse cyane, mwafatana muri nk'ababyeyi nka batatu, nka bane, kuko tukutuku yari vimbutse, ugasanga ubuzima buroroshe. Nimba tukutuku natwa nayikwiriha nk'ibihumbi bine, ugasanga ibyo bihumbi bine tubigabuye turi nk'ababyeyi babiri cyangwa batatu, ugasanga ubuzima buroroshe. Ubu rero ntibigiye koroha, ntibigiye koroha na gatoya. Mukuri ni ingingo ijye kutubohera amaboko mu mugongo.
Mu minsi heze imbere y'uko umushikiranganje Ndirakobuca ateye ubwoba abogerageza gukora imyiyerekano yamirira kure iyo ngingo yo guhagarika ibyo byuma, Perezida Evariste Ndayishimiye yari aherutse kuvuga ko atacobuza abantu boja mu ibarabara mu gihe babuze aho bashikiririza ibibabakiye.
Kamuntu n'umweje ndabona yimirirwa kuvuga baravuga ibitagenda neza mu gihugu tukabitorera umutima kuko ubu turi mu gihe cyuko twese dushyira hamwe ibyiyumviro tukavuga hanyuma tugatorera imiti hamwe kuko nta kibazo cy'umwe mu gihugu cyangwa ikibazo cy'uburongozi gihari byose n'ibibazo by'abarundi dutegereza gutorera umuti.
Kutavuga rumwe kw'abategetsi bari mu ndongozi z'Uburundi nibyo bitera ikibazo abanyagihugu barangurira ibikorwa byabo muri iki gisagara cha Bujumbura n'abahatungiye imiryango yabo bagasaba leta y'Uburundi gushira hamwe babe bashobora gutunganyiriza abarundi bose.
Nosaba leta yuko iyo ngingo bobanda barabukene turimwo bakaraha n'ukuntu ubuzizo cha kugenda nabi leta rero nibirabe bagandi babangire ku ino ngingo batwegawe n'igihugu natwe tumeregwe neza
mushukuri niro twasaba leta kugira ngo birabe neza.
Ni itangazo riherutse gushikirizwa n'amashirahamwe Oricom na Parisem rivuga ko tukutuku taxi vero na taxi moto byari bibeshejeho imiryango ishika ku 100,000 harimo na benezo abazigendesha abazidandaza n'abagurisha ibyuma byo gusubiriza ibipfuye kuri zo bikaba biteganyijwe ko kuva ku itariki ya 21 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka tukutuku moto na makinga yunguruza abantu bizo babikorera ku nkengera gisagara cha Bujumbura gusa mu gihe ingingo yafashwe yura mu kidahinduwe. Terive Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Wenda wana shakuru wachi rusangi uradu tukwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwetu ni bugo.
Ndiye
bugo.
Bugo wiki. Nukumga kwa mwenye wese mwuri tukwe mge ya jenye mesha kuhundi. Ya ba. Shafi. Kijende. Kombo taksi yazi. Kombo taksi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muza dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo Taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi inatonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo Taxi muitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolence ya Rola.
Twerekeze muri Kongo aho impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zisaba ishyirahamwe PAM kongera ifashanyo ziha kuko ibiciro by'ibiribwa byaduze. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Mu bice bitandukanye bya Kongo ibiciro by'ibicuruzwa bitandukanye bikomeje kuzamuka ku masoko uko bwije n'uko bukeye. Ahani mu isoko rya Maendeleo riri mu mujyi wa Uvira, aho ikiro cy'isukari cyaguraga 2,000 kiri kugura 3,000, mu gihe ibiro 25 by'ifu ya kawunga byari ku idolari 13, ubu biri kugura idolari 15, naho litiro imwe ya esanse yari ku 2,000 by'amakongomani, ubu biri ku 3,000. Impunzi zo mu nkambi ya Rusenda nazo zivuga yuko uku kuzamuka kw'ibiciro by'ibicuruzwa byagize ingaruka zikomeye ku mibereho yazo, bitewe n'uko amafaranga angana n'amadolari 12 zihabwa mu guhahisha yabadahagije
ku isoko. Ibintu byose byaraduze ntawe umenye ingene biriko biragenda. Nakarombere n'ibintu byose twovuga ko byose byahagurutse, no kuvuga déplacement yaraduze, twumva ngo n'igitoro cyaraduze, amavuta yo nyene yo kurya ubu ariko arafata hafi 3,000, umuceri uri kurafata 3,000 nyene, no kuvuga ibiharage biriko birafata hafi 1,000 n'amahera hejuru hafi 2,000. Aho urumva nta kuntu umuntu yopokera 19,500 ugiye mu isoko uvayo yose uheje kuyasomesa aho nani minsi 3 ushobora kujya ayo mafaranga uko byari kare warabona ko ushobora kumara n'indwi zibiri cyangwa indwi zibiri nene usuri kurasoma cyangwa uri kurafungura ariko ubu hari kibaho kwera inzara igira twitse
Dorote kubw'Imana n'umubyeyi w'umugambi ya Rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenge mu 30 ashimangira yuko amafaranga agana n'idolari 12 buri mpunzi ihabwa buri kwezi adashobora kurangiza icyumweru
kandi yewe retired standard Itaezi tanda tungie mwisoko kigwazi chumu cheri ibihumbiviri. Ikigwazi chibi haragi ibihumbiviri. Kandi kindi natu na mgabungira, ndumude mobu. Kweri yuko nda kwa ndumugera. Ahubo nukuri, mwisabila leta ii burundi, haze wanari yandikitize mubahungu, izina ngumandari hura. Ubungo mahagera ya hongena na magu. Kukwa na hati mbona nda kusimdambo mwabana.
Zimwe muri zimpunzi. Zifuza ikushira mjapa mwrizigene ribifungu wakuzi ya mafaranga.
Turasaba kuko byogenda kose namba byashitse amafaranga ingya zikaba zaduze nibaraba ukuntu bo duhindurira ibyo gutanga amafaranga mu ikambi bihagarare batuzanira ingya dusubire muri foire kujya kwa kera ko ndazi naho turonka amahera yega amafaranga araboneka none bo duha amafaranga atandya dufise ko byogenda gute mu gihe mbere ni mu ndimo hari ya ruguru ya ikambi atabenshi bakiza kuraba n'imirima bivanye n'imvo z'umutekano zagiye ziraba nabi rimwe na rimwe
usibye ibiciro by'ibifungurwa byaduze n'impunzi zikora imirimo yo gutwara abagenzi kuri za moto zivuga yuko n'ibiciro bya lisansi nabyo byazamutse Niyonzima Musa atwara ipikipiki mu nkambi ya Rusenda
aho bigeze nk'abosi bacu bamwe batwatse amamoto abandi turi mu barabara kubera iki kwe gitombo bito yitoro byarari kuri 2500 ariko kubugira kuri 3500 urumva n'ikibazo kabisa cyane gikomeye ubu muri make ubu n'ubuzi ntago bugenda neza kubera iki n'abantu bipakiza ntago baboneka cyane
Ministre w'ubucuruzi mu ntara y'Kivu y'Epfo Madame Marie Jeanne Nziharirwa avuga yuko atari muri intara yonyine ibiciro bya duze ko ahubwo hijya no hino ku isi hari icyo kibazo kuri we intambara y'Uburusiya na Ukraine nayo yagize uruhare mu kuzamuka ku biciro iriya mu ntambara za Ukraine bahagaritse ibintu birimo amavuta ndetse n'amasukari natwe turi kureba nk'abayobozi kugira ngo bitazazamuka cyane kwagerageje kuvugisha ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi rya PAMU kuri iki kibazo cy'impunzi zifuza ko zakongererwa amafaranga yo guhahisha muri ibi biciro byazamutse ntibyadukundira ubusanzwe ibicuruzwa birimo amafu imikeri amasukari ndetse n'igitoro bikoreshwa muri intara y'Kivu y'Epfo bivanwa mu bindi bihugu Vedatse Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika uvira mu ntara y'Kivu y'Epfo
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti banywanye naha ya makuru ya kakanya garukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahigwe. Mubandanya kumviza radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika. Yabaye ikibito cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye ikibito cyacu mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye ikibito cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikibito cyacu Gushikiriza gushikiriza tukona urayaka tukahuzayo Ijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikibito cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye ikibito cyacu Yabaye ikibito cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo bayi isubizo cyacu
Bakozi, bakarorero, batanga makuru.